Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 19 munyonyo n'umwaka w'ibihumbi 2025 tuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira radio Nzamba gatakawe yabahaye imwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iyo ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingo ngurunguru zikurikira ari kiziga cy'umugabo cyatowe mu gatondo ko kuri uno wa gatandatu muri quartier Sokati mu gisagara cya Bujumbura uyuba yahora ari umukozi w'iperereza kuri uno wa 2009 mu nyonyi w'amafungu yahimbaje umunsi mpuzamafungu wahariwe umukenyezi aranira agateka kazi na muntu mu Burundi uyu munsi ukaba ushyitse mu gihe abakenyezi baranira agateka kazi na muntu bakora mu buryo butoroshe baraburabuzwa mu kazi kabo no gufungwa bagafungwa ibyo biri mu itangazo ryasowe n'unani rw'amashyirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu aho ruvuga ko umukenyezi yagumye ari inseruka rukambye muri icyo gikorwa heka n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turashima igikorwa cyabo bakenyezi Marie Louise Bacyako avuga ko atacu batazukura kugira babandanye baharanira agateka kazi na muntu imyidogo ni myinshi mu barimyi bo muri komine Ruyiki ku mutumba Sanzu bavuga ko haciye igihe kinini barishe ifumbire yo mu bwoko bwa tutarana imbura ariko gushika ubu akaba atayo bararonka basaba bigejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo gitoregwe umuti aya n'ayandi mu kanya sangwe ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kwa ramutse ari umunyagihugu azwi ku izina rya Innocent Nimagaritse yatowe ari ikiziga mu gatondo ko kuri uno wa gatandatu muri quartier Sokati mu gisagara cya Bujumbura uyu munyagihugu akaba avuka mu yahoze ari komine Gihanga ya Keira abamuzi bavuga ko yari umukozi w'iperereza akaba ngo yaragize uruhara mu guhohotera abagize imyiyerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu makartiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura gushika ubu abamugandaguye n'icyo yagize bikaba bitaramenyekana igipolisi kikaba cyahavuye gitwara icyo kiziga mu buruhukiro ku igenekerezo rya 19 mu nyonyo n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi yaharanira agateka kazi na muntu runani rw'amashyirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CVDH mu itangazo rwasohoye tera intege umukenyezi aho yamye ari seruka rukambye mu guharanira agateka kazi na muntu irari n'ibizi umuyobozi nshingwabikorwa muri urwo runani yavuga ko umukenyezi yama asohoka kugira yamire iyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu aho hose kaba kariko karaho nyangwa ariko ngo umukenyezi muri ayo babanga ahura n'ibibazo byinshi cyane nacyo gituma akwiye gushigikirwa akurikira irari n'ibizi
umukenyezi aharanira agateka kazi na muntu arakwiye gushigikirwa arakwiye gukingirwa arakwiye kandi kuronka inyigisho zimufasha kumenya ubuhinga bwo guharanira agateka kazi na muntu adahungabanije akabandi ama cyane cyane n'uburyo bwo kwikingira mu gihe ariko araharanira agateka kazi na muntu mu bihe bitoroshe abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu barakeneye gushigikirwa igikorwa cyo kubashigikira cya mbere ni uko bo nyene boheza bakagira urunani abakenyezi abigeme n'abakenyezi bakagira urunani n'amashyirahamwe yandi namba binjira muri ayo mashyirahamwe namba bagira urunani namba bakora amashyirahamwe yabo abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu rero barakeneye gushigikirwa biciye mu runani inani z'abaharanira agateka kazi na muntu zituma bungurana ubwenge zituma bungurana inguvu zituma umwimbo wabo ibikorwa byabo biboneka kurusha hama kandi bakamarana ubupfu barakenewe kandi gukingirwa n'inzego za leta ari nacyo gituma duhamagarira leta y'u Burundi kuduza inguvu mu gukingira abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu bakamenye yuko ndetse ibikorwa bikomeye abaharanira agateka kazi na muntu bakora kugira bafashe bungure inguvu ubutungane kugira ngo bakinga mabi kugira ngo biyamirize mabi hari ibikorwa birengeje ko abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu bongera ko uravye akazi basanzwe bakora amabanga basanzwe bafise mu muryango ugacushira ko nayo mabanga y'uguharanira agateka kazi na muntu barakeneye kugira gukingirwa kuko amabi akorerwa abakenyezi niyo cyane cyane aca intege abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu
irari n'ibizi yavuga ko abakenyezi baburabuzwa mu kazi kabo barafungwa no kwicwa bakicwa basaba ko leta yukingira abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu ubunyene tumwumvirize
baraburabuzwa mu kazi no mu byabo bagushikaho baje no mu buhungiro baricwa ariko hariho amabi akorerwa abakenyezi yiyongera kuri ayo mabi abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu baheze bagakorerwa ari yaheze akabarya umutima cyangwa akarya umutima mu muryango akababuza gukora ibyo bategereza gukora babyononokewe turahamagaye leta rero kugira ngo ikingire abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu ishyireho inzego zo gukurikiza amategeko asanzwe hari gukingira abanyagihugu bose kugira ngo agateka kazi na muntu ntigaheze ntigagume gahungabana cyane kandi kugira ngo bubahirize abaharanira agateka kazi na muntu tugahamagarira leta y'u Burundi kandi ko yokuraho icuka gitera ubwoba baharanira agateka kazi na muntu ko yoshiraho icuka cyorohereza abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu kugira ngo bariko baratabara abahohotewe bariko barakingira abahohotewe nabo ntibaheze ngo bahohotegwe mu rundi ruhande turasaba rero yuko kandi leta yoshiraho amategeko ikongera igahimiriza gukurikiza amategeko ahari akinga amabi ashingiye ku gitsina ariyo mabi nyamukuru atera ubwoba abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu bagacika intege turifatanije n'abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu bababajwe bahahajwe bakangazwa bagaturatuzwa kubera igikorwa cyabo hama kumbure bakanakumira kandi muri abo bakenyezi baturatujwe Sandra Umuhoza umumenyeshamakuru amenye ko ari muri abo kandi ko nawe nyine tumwibuka
muhari n'amahoro urikiyemo abakenyezi n'abikeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashima cyane ibikorwa bikorwa n'abo bakenyezi baharanira agateka kazi na muntu kugwanya akarenganyo bikumirirwa n'amacakubiri aho aturuka hose uwo muhari wemeza ko atacu tazukura kugira ngo ugwanye wivuye inyuma amabi akorerwa abo bakenyezi no kubavugira kugira ngo umutekano wabo ukingigwe twumvirize Marie Louise Walichako arongoye umuhari inamahoro
umuhari inamahoro ufashe kano kanya ngo wamamaze ubutware ishaka n'ubwitange butadohoka bw'abo bakenyezi bose baharanira agateka kazi na muntu bakundwa mwese bene wacu dusangira urugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu muri iyi ngwano twahagurukiye kurwana mu bice byose by'isi duhurikiye muri ya ntumbero yacu y'abakenyezi amahoro n'umutekano nitwebwe wa mutima ugumukubitira kurondera amahoro umutekano n'ubutungane kuri bose mbere n'uburinganire bwa twese ku isi mu kwiyemeza kwama duhagaze umunsi ku wundi tugaragaza ubutwari budasanzwe byo nashobora gutuma umutekano wacu wohungabana tukiyamiriza akarenganyo ugusumbasumbanya no gukumira ubwoko bwose ico rero ni igikorwa gikomeye cyane tubashimira kandi ko mwerekana umutima wo gukunda abanyagihugu ibyo bigatuma baca barema bose eka n'abakorerwa mabi bakumva ko bashigikiwe ishaka mwerekana mu bihe bikomeye nk'ibyo hari ibibazo byinshi iterabwoba no kugomba kuzivya abo bose bavugira agateka kazi na muntu cyongerereza inguvu n'umurava abatari bake insinzi yanyu rero ibantu canke nini ni insinzi ku bantu bacu mbere no ku isi yose kubera ibyo byose rero ku ruhande rwacu twebwe umuhari n'amahoro turiyemeje icambere kugumiza ijwi hejuru tukabandanya duharanira yasi izorangwa n'amahoro n'uburinganire kuri bose cya kabiri twiyemeza guharanira tutadohoka kw'abakenyezi bahanira agateka kazi na muntu bokingirwa ukudahana mabi bakoregwa kugahagarara cya gatatu tuzoguma twifatanije n'abakenyezi bose bahanira agateka kazi na muntu aho bari hose.
Inzamba
midogo ni nyinshi mu barimyi bo muri komine Ruyigizo ne Ruyigi mutumba wa Sanzu basaba kuronswa ifumbire y'ubwoko bwa tutaharana imbura barishe bavuga ko bamaze igihe kinini cyane barayirishe ariko kugeza ubu ngo bafise n'amakenga ko atacu bazimbura basaba leta ko yovugana n'ishyirahamwe ifumi bagatorera umuti icyo kibazo. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Umwe muri abo barimyi yashoboye kuganira na Radio Inzamba avuga ko bishwe n'agahinda kubona bagiye kuzimbura umwimbu muke mu gihe bishuye iyo fumbire mbere y'igihe. Avuga kandi ko niyo bishitse kaboneka baronke n'ica n'ikize bagasaba leta ko yokwegera ishyamwe fomi kugira ngo bakemure iki kibazo vuba na bwango.
Muri zone Ruyigi cyane ku mutumba wacu wa Sanzu dufite ikibazo cy'ifumbire mu bwoko bwacu tutahazana imbura twarishe ariko tumaze igihe kinini tutayironse niyo igize ngo iraboneka ntiwaduha iyo twishimye akarajiwa n'ishimwe ifuka ine bampaye imwe nawe nacyo wamariye ni ukuri ngo ibitegwa bimerewe nabi dufite ubwoko umwimbu ushobora kuba muke cyangwa tugatangira n'ibintu byo birashobokerega. Nukuri turasabye leta ko yokwegera abayobozi ishyirahamwe ifumi bakavuga kugira ngo iyi fumbire idushyikire vuba.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye abo mu ntwaro muri komine ya Ruyigi cyo kimwe nabo mu ishyirahamwe ifumi kugira ngo batange umuco kuri iyi myidogo y'abo banyagihugu turabakena.
Mbere yo gusozera no makuru dukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi bushyikirizwa na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho muri ko muradukurikira muri kaze mukurikira no makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi muri ndwi turiko turasozera. Duhere ku makuru yanditswe n'ikinyamakuru iwacu gitabaza kivuga ko mu ntara ya Gitega harangwa ubukene bw'abarimu bo mashuri yisumbuye bariko baratakazi benshi muri abo bata akazi bagiye kurondera ubuzima bureze ubwo bafise mu mahanga na cyane cyane mu bihugu bya Emirates Arab Unis. Abo bagenda basiga igihengeri kinini aho amashuri amwe amwe afise ubwoba ko ashobora kutabandanya akora. Aya mashuri akaba yarasanganywe ibibazo by'abarimu bari bake muri kino gihe umwimbu biteze ngo nimuke cyane kuko akanovera kindero kagiye karagabanuka aho ngo n'ibibazo bya leta biteze umwimbu mubi. Kugira bahangane n'icyo kibazo abayobozi b'aya mashuri batanguye kwikora ku bakorera bushake n'abarimu bahembegwa icyo bakoze kenshi bakaba bakiri bato kandi atabumenyi bafise buhagije bagaca bashikira mu ngorane basanze muri ayo mashuri. Iyo ngingo yifata kibanza nayo ikaba izana icuka kitameze neza muri ayo mashuri kuko n'uburyo amashuri atanga buca bwiyongera kandi ataho buva. Amasendika y'abigisha bo babona ko hakenewe n'imiburiburi gutanga akazi ku barimu ibihumbi bitanu kugira icyo gihengeri kizibigwe. Tugume muri iyo ntara ya Gitega nyene hakinyamakuru SOS Media Burundi kigaruka ku magara atifashe neza ya General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere akaba ari mu bitaro kuva ku igenekezo rya cenda gitugutu uyu mwaka ku bitaro bikuru bya Gitega akurikiranwa ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso hamwe n'indwara y'igisukari. Amagara yiwe ngo aracyifashe nabi naho muri kino gihe ariko araronka agahengwe nk'uko bimenyeshwa n'amasoko yo kuri ibyo bitaro. Buri wa mungu abaganga b'abahinga batanu barabibujumbura bakaja kumukurikiranira muri iyo ntara ya Gitega. Inyuma y'imyaka irenga ibiri apfunzwe ukwiwe ahabwa iminota 30 yo kota akazuba ku munsi, General Bunyoni ngo asigaye avuga amajambo make ivyo abaganga babonamwo ihahamuka. Ahagwariye ngo haracunzwe cyane n'abapolisi barenga 15 basuzuma inzira zose zija ahagwariye aho ni perereza ry'u Burundi rihafise umuntu ahaguma akaba atemerewe n'abamugendera. Umukenyezi wiwe ngo niwe yemerewe gukurikirana ingene avugwa. Tuwite ko yaciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'2024. Tuje mu binyamakuru byo mu karere n'ikinyamakuru The East African. Icyo kinyamakuru kivuga ko impunzi z'Abarundi zishika 115 batahukanywe gushaka kwabo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri abo 107 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama, 8 nabo mu gisagara cya Kigali bakaba bashikirijwe abategetsi b'u Burundi ku mupaka wa Nemba. kuga Gonzague Karagire ajejwe igisata cy'umuzi mu Rwanda aremeza ko bataha kugushaka kwabo ari busako u Rwanda rugifise impunzi z'abarundi baba 2053 aho benshi bari mu ikambi ya Mahama iyo tahukanwa rikaba ririko riba mucuka kitari ciza n'igihugu cy'u Burundi aho gugaye imipaka buhana n'u Rwanda babwagiriza kuba buhaye indara abagwanyi b'umuharire de Tabara ibyagirije leta y'u Rwanda yagumye yiyamiriza tuve mu karere tugaruke mu buseruko bw'u Burundi aho ikinyamakuru Source Media Burundi cyerekana ubuzima bwoye mu makambi y'impunzi mu ntara ya Buhumuza icyo kinyamakuru kivuga ko abakorana n'ishyirahamwe gitaye impunzi ya SR bari mu Ruyigi batakija mu makambi ya Bwagiriza Nyankanda na Kavumu kuva kuwa 25 munyonyo kubera kubura igitoro ivyo bikaba byatumye ibikogwa bitari bike bihagarara harimo ibijanye n'amagara y'abantu aho abaganga batagishika mu bubiko bw'imiti ugasanga muri ayo makambi haragaragara nta n'imiti iharangwa ingaruka nuko imiti nkenegwa nk'iyivura malaria itakiboneka abagwayi benshi harimo n'abana bakaba batariko barayihabwa impunzi za baba 40,000 nibo bariko barashikirwa n'izo ngorane. Niyo duce dusozera hano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi muri ndwi turiko turasozera ndabipfurize kuranirwa aho muherereye hose naho butaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Urakoze Bertrand ngenda kuri iyo nino ngatike dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ngashimira na bagenzi anje umwe wese ugite kiwe bafaje kwaturukaniriza mugire amwa mubahwe mwanyine mu byanyu na weekend nziza na gahwana.